imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije nshuti zacu mukunda radio ijwi rya Amerika ikaza mu biganiro byacu byo muri iki gitondo. Ni Fidele Niyongabo abaramutsa. Amakuru yo muri iki gitondo turaherera kuyavugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tuyashyikirizwa na Aloyce Bigirimana. Aloyce, waramutse.
Urakoze Fidele. Abashinga amateka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo jo kumusi wa kane baratoye bongera baremeza gukura umukuru w'iyo nama Janine Mabunda. Ni mu gihe hamaze iminsi hari amahane hagati ya Perezida Felix Tshisekedi hamwe n'abayoboke b'uwo yasubiriye Joseph Kabila. Umwe mu badiplomate muri icyo gihugu yavuze ku ruhande rw'abanywanyi ba Perezida Tshisekedi hamwe n'aba Kabila basa n'abatariko bariyunga, kandi ko ari ikimenyetso kibi gishobora gusunikira igihugu mu ntambara. Perezida Tshisekedi yavuze ko ashobora kurondera urundi runani mu runani ruhasanzwe FCC canke vyanse agasesa inama nshingamateka yose agatuma ko ayandi matora. Intandaro yo kutumvikana yatanguye igihe Kabila na Perezida Tshisekedi babisikanye ku butegetsi mu kwezi kwa mbere 2019. Kabila yagumanye igihagararo mu banyepolitike Sumambike nawe hamwe n'abasirikare yasize agenye mu mabanga atandukanye. Ibi byatumye bitorohera Perezida Tshisekedi kugaragaza ubutegetsi yahawe n'abanyagihugu. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyarishe abagwanyi 8 b'umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab, gikomeretsa abandi 2 mu bitero by'indege cyagabye ejo ku munsi wa 4 muri Somalia. Ibi byatangajwe na Lieutenant Commander Christina Gibson avugira igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM. Iri tangazo rivuga ko ibitero 2 by'indege mu mihana y'Idlib byari bitumbereye akagwi k'iterabwoba kazwi ko kagize uruhara rukomeye mu gukora no gutega ibisasu biturika harimo n'ibitegwa mu modokari. Igisirikare cya Amerika kivuga ko abasivile bakomerekeye muri ibyo bitero canke abishwe. Ibitero bibaye haheze iminsi mike Perezida Donald Trump ategetse ubushikiranganji bwo kwivuna abansi gukura muri Somalia abasirikare nka bose 70 bari muri icyo gihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa PAMU ryarahawe ejo ku munsi wa 4 agashimwe kitiriwe Nobel ko muri uyu mwaka w'2020. Umuyobozi nshingwabikorwa wa PAMU David Beasley yakiriye ako gashimwe ari i Roma ku cicaro gikuru cya PAMU, yongera ashimira komite ya Nobel iri Oslo muri Norvege. Yavuze ko ari akamu PAMU tewe ko kongereza ibikorwa kuko kubwo intambara, ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ikiza cya COVID-19 byatumye imiliyoni 270 z'abantu ku isi ziriko zigana mu mapfa kubwo kubura ibifungurwa. Mu mwaka wa 2019 PAMU yarafashije abantu hafi imiliyoni 100 mu bihugu 88. Komite ya Nobel yavuze ko haruhande yo kurwanya inzara ishyirahamwe PAMU ryafashije mu kugarukana amahoro mu bice bibangamiwe, kandi byarakoze kugira inzara ntikoreshwe nk'ikigwanisho cyo mu ntambara. Ibihugu bya Israeli na Maroc byaremeranije kwemerana hagati yabyo bifashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikurikira ibindi bihugu by'Abarabu arivyo Bahrain, Sudani na Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe biherutse kwiyunga na Israeli. Perezida Donald Trump yatangaje aya masezerano hagati ya Maroc na Israeli ejo ku munsi wa 4, avuga ko ari amasezerano y'amahoro y'akataraboneka mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Umukwe wa Perezida Trump akaba n'umuhanuzi wiwe mukuru Jared Kushner yavuze ko n'ibindi bihugu biri mu nzira yo kuzonagura imigenderanire na Israeli. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratangaje ibihano ku wa 4 jo ku bategetsi 17 ba Leta y'Ubushinwa hamwe n'abandi banyamahanga kubwo guhohotera agateka ka zinamuntu. Ibi bihano kandi byahawe imiryango ya hafi y'abo bategetsi. Aba bantu hamwe n'imiryango yabo kuva ubu ntibemerewe kwinjira ku butaka bwa Amerika.
Urakoze Aloyce Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Chuti zacu imwumviriza ni Radio Ijwi ry'Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukwirikire no kuri YouTube na Facebook no ku kibanza cacu ca internet aricho radio yacu vewa akaburungu com. Impunzi z'abarundi zimwe zimwe zahora mu makambi impunzi atandukanye mu gihugu ca Tanzania zivuga ko ziyandikishije gutahuka kubera ubuzima zibayemwo mu makambi butoroshe.
Umuntu rero abonye hajye abuza hajye amikabana acavuga ati reka nkunguke agaca ahunguka kandi ahunguka atabishaka.
Tijanye n'ihunguka turiko turabona suko beshi bagenda banezerewe bagenda barahura n'ibibazo bimwe bimwe gusa kimwe gusa tubibayemwo uko nyene.
Abo ni bamwe mu mpunzi zariko ziratahuka mu Burundi ejo ku munsi wa kane zivuye mu makambi yo mu gihugu cya Tanzania. Mu Burundi abagore n'abakobwa barenga 50 nibo bamenyekanye ko bakorewe amabi harimo kwicwa, kunyuruzwa, gufatwa ku nguvu no guhohoterwa ubuzima mu Burundi mu kiringo cy'amezi atatu arangiye. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abagore n'abakobwa barenga 50 nibo bamenyekanye ko bakorewe amabi harimo kwicwa, kunyuruzwa, gufatwa ku nguvu no guhohoterwa ubuzima mu gihugu mu kiringo cy'amezi atatu aheze. Biri mu cegeranyo c'umuhari w'abakenyezi b'abarundikazi baharanira amahoro n'umutekano. Mu gusozera icyo kiringo, ubushikiranganje bw'agateka kazi na muntu n'ukunganisha ibitsina mu Burundi bwemeje ko leta yahagurukiye kugwanya ayo mabi. Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri inkuru.
Umuhari w'abakenyezi uharanira amahoro n'umutekano, Mouvement des femmes filles pour la paix et la sécurité au Burundi, watangaje ko amabi akoregwa abakenyezi akibangamiye abarundi kazi batari bake nkuko uwo muhari wabisanze mu matohoza wagize. Kuri uyu wa kane hasozera ibisekeza by'iminsi 16 yo kugwanya ayo mabi haba ku isi no mu Burundi. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika, umufasoni Sophie Shima avugira uwo muhari yatangaje ko abarenga 50 bahuye n'amabi atandukanye mu mezi atatu aheze harimo kwicwa no gufatwa ku nguvu.
Abagore 11 n'uruyoya rw'amezi abiri barishwe. Abakenyezi 6 n'abigeme 13 barafashwe ku nguvu. Abagore 5 bafashwe ku nguvu, abigeme 2 bafashwe ku nguvu baca baragandagura. Abagore 5 barahohotewe mu ngo zabo. Umugore umwe yarahohotewe n'imbonerakure. Abagore 6 barahagariswe biciye ku 2 n'amategeko. None ayo mabi yakorewe hehe? 11 ikarusi, 5 mu Kayanza, 5 ibubanza, 4 ingozi, 3 mu Ibujumbura, mu Rutana, Muramvya, Imuyinga, Imwaro no mu Cibitoke. Hariho nabandi batamenyekana kenshi kubera ukudahana. Baratekewe n'ubwoba, batinya yuko mu miryango yabo babaca, abandi baranduye umugere wa sida, batinya kuvuga ica ivyababayiko.
Ibirori byo gusozera iryo sekeza ku rwego rw'igihugu byabereye muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura Rurale. Imeri de Sabushimike umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina ahamagariye abajejwe intwaro n'umutekano guhagurukira kugwanya ayo mabi.
Kubera ko amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme akorerwa ahanini mu ngo, ikibano n'abajejwe intwaro bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bazikire batarondegwa. Mugendere rero ingo zirimo umubano muke na cyane cyane ubamenyeshe ko umuti w'ingorane hagati y'abubakanye utari mu gushyira mu migere ariko uri mu kwitura ubutungane. Mu gihe hari umukenyezi yashyikiwe n'amabi afatiye ku gitsina, ikibano n'abajejwe intwaro mutegerezwa gufata iya mbere mu kumutabara no kumutabariza. Ikibano n'abajejwe intwaro bategerezwa kandi gufasha mu gusengeza uwakoze amabi, mu kurangira uyashyikiye aho yitura no mu gusengeza uwayakoze. Nabo kandi bategerezwa gufasha ubutungane mu kumenya ingene ibintu byagenze ngo babone gukubita intare mu gahanga uwayakoze.
Icyo bikoze umuhari w'abakenyezi ugwiriyemo abahunze abandi bakaba bakiri mu gihugu, ubona ko hakiri gukingiranira ikibaba bigatuma abakora ayo mabi badahanwa. Bw'iryo sekeza ryatanguzwa mu ntara ya Muramvya, icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yari yamenyesheje ko atakindi kizorandurana n'imizi ayo mabi atari gushengeza abayakora. iminsi 16 kuva itariki 25 z'ukwezi kw'11 gushika itariki 10 z'ukwezi kw'12 k'umwaka utashe amakungu yagihariye kugwanya mabi afatiye ku gitsina muri rusangi by'umwihariko ayakorerwa abakenyezi n'abakobwa ishami mpuzamakungu ONI rifata iyo minsi nko gukangurira abantu bose cyane cyane inzego za leta gukingira agateka k'abagore. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Clave. Rwanda Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yerekanye ubushakashatsi bugaragaza ingaruka z'imigambi yo kugwanya COVID-19 ku burenganzira bwa muntu. Ubushakashatsi bwahuriranye no guhimbaza imyaka 72 y'itangazo mpuzamakungu ry'uburenganzira bwa muntu. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Ubushakashatsi bugamije kureba uko uburenganzira bwa muntu bwubahirijwe mu gihe cya COVID-19 bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu, bukorerwa mu turere 15 two mu ntara zose n'umujyi wa Kigali, bukaba bwarabajije abantu 176 barimo 100 bo mu nzego za leta na 600 b'abaturage basanzwe. Ubu bushakashatsi bwarebye ku ngaruka zabaye ku burenganzira bunyuranye burimo uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira ku buzima, uburenganzira bwo kubona amakuru, uburenganzira bw'uburezi n'uburenganzira bw'umurimo. Ku burenganzira bwo kubaho, Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yabonye ko hari ibirego byashinjwe polisi ko hari abaturage 4 bishwe n'abapolisi barimo 2 bo mu karere ka Nyanza, umwe w'Irwamagana n'undi umwe w'Ingoma. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ikemeza ko usibye kuba bishe abo baturage barakurikiranwe mu nkiko. President w'iyi komisiyo Madamu Mukasine Marie Claire akemeza ko komisiyo yoboye yabashije kwegereye imiryango yiciwe.
Twarabikurikiranye, twasanze uretse gukurikirana bari abantu n'inzego zibishinzwe, ariko hariho nibyo inzego zikuriye bari abantu bakoze ibyaha zagiye zikorera bahungabanijwe n'ibyo bikorwa, ari mu rwego rwo gufasha imiryango, hari nk'abavugaga babuze ibikoresho ministeri zibashinzwe zagiye ziba baha. Ibyo nabyo twarabikurikiranye kandi twasanze ikibazo baragifashe mu mabo.
Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu kandi ivuga ko hari abayobozi b'inzego zibanze bakoresheje inshingano zabo nabi bagakora ibikorwa bihungabanya abaturage. Ubushakashatsi bwayo hagaragajwe abasirikare bashinjwe gufata ku ngufu abagore n'abakobwa bo mu mudugudu wa Kangondo muri Kigali, ndetse inkiko za gisirikare zikaba zaraciye imanza abo basirikare 2 kandi bakaba barahamwe n'ibyaha. Hari kandi abayobozi bo mu nzego z'ibanze barimo abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ya Cyuve, Gacaca na Kinigi mu karere ka Musanze, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabeza, ndetse n'abadaso 2 bakubise abaturage babaziza kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abaturage kandi bakomeje kwinubira ibihano bahabwaga mu gihe babaga banenze kubabwiriza yo kwirinda COVID-19.
Aya mandege nyabona nk'aho ari menshi bitewe n'uko abantu benshi nta n'imikorere bafite.
Hari nk'abadafite transport, kandi n'abafite transport nk'iyo ufite nk'imodoka ubuhura na mbotiyaje mu nzira, bigatuma wageza na za sambiri. Mbega ubwo urumva nta kwiteza imbere birimo ku muturage, kuko bazajya baguca amande ayo baguciye yose. Wowe utanga amande wiherere muri ibyo?
Yewe bibihano ndabona bikarishye, ntabyo nabona kuko no kurya birangora njyewe.
Ku bigendanye n'imibereho ndetse n'uburezi, Komisiyo yagaragaje ko hari abanyeshuri bamwe babuze ubushobozi bwo gusubira kwiga kubera ubukene bw'imiryango yabo yatewe n'iki cyorezo. Bamwe mu banyeshuri bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko ku bukene mu miryango yabo bwatumye hari abatagana inzira y'ishuri.
Merewe mu rugo ko bimeze, ntabwo biteguye neza kubera iki cyorezo cya COVID, ntabwo bazatangiye naho nubwo biteguye.
Ku itangira ry'amashuri iwacu rwose ababyeyi benshi bitewe n'ikibazo cy'ubukene, mbona ari imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo abana bazatangire amashuri. Ndakeka neza abanyeshuri bataziga neza, ubuzima bwo mu rugo ntabwo bworoshye rwose, mu gace k'iwacu ari benshi batazayasubiramo.
Ari n'amatike mwari no gushaka amatike, gushaka minirivare, n'akazi kenshi karahagaze, ubucuruzi n'abacuruzaga ntibigenda neza, ubuhinzi bwo byarangiritse, ni ikibazo.
Ku burenganzira bw'umurimo, Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko umubare w'abashomeri wiyongereye uva kuri 6.1% ugera kuri 22.1% mu kwezi kwa 5, naho mu kwezi kwa 8 ugera kuri 16%. Safari Emmanuel, umunyamabanga nshingwabikorwa w'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO, asaba leta gufasha abaturage bahuye n'izi ngaruka.
Biriya bibazo komisiyo yagaragaje fate nka biriya birebana n'ubukungu ku bw'umuturage, ni ingaruka COVID yagize muri iki gihe, haba ku burezi, haba ku kubukungu kubucuruzi muri ekonomi no kuvuga mu byukuri bira byose nibigabaza twagiye tubona natwe nka societe civile kuko nta muntu bitageza bingaruka ahubwo dusaba yuko na leta nyine yashyiramo ijisho cyane kugira ngo irebe uburyo yakwa assist abaturage kandi ingeri zose.
Ubu bushakashatsi bwa muri twe bwahuriranye n'igikorwa cyo kwizihiza bukuru y'imyaka 72 yitangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ikavuga ko kwizihiza bukuru byahuriranye kandi n'ibihe bitoroshye isirimo y'iyaduka ry'icyorezo cya COVID-19 cyahungabanije uburenganzira bwa muntu muri rusange. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Assumpta. Leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR irabandanya umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi ziyandikishije ku gushaka kwazo. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania James Joven ejo kuwa kane yatembereye mu ikambi ya Nduta hanyuma adutegurira inkuru ikurikira.
Kuri uyu wa kane yatahutse imiryango 103 igize abantu 230 biyandikishije gutaha ku bushake bwabo bavuye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Abari bashije ku rutonde NACER ni imiryango 120 igize abantu 350 ariko yatahutse hafi igice cyabo. Abatashe bagiye mu ntara z'Amakamba, Rutana na Ruyigi. Amakuru dukura mu nkambi ya Nduta avuga yuko ibitigiri bike by'abatahuka bibana n'uko benshi muri bo babona yuko icyo bahunze kitarakemuka naho bahimirizwa gutaha. Abahunguka nabo bavuga yuko badataha ku bushake bwabo ariko ubuzima bubi mu nkambi ari kimwe mu gituma biyemeza gutaha. Bijya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kane aho yasanze biyandikishije gutahuka bariko baritegura.
Ikibazo kijyanye n'icerekeranye guhunguka, abantu benshi bahunguka batabishaka kuko kubera nk'ubu ubukeka baduhaye bwaraheze, ibirengeti baduhaye byaraheze, amasafuriya baduhaye yarahetse, benshi bagiye bagenda bayikorako. Umuntu rero abonye hajya abuze hajya mikabana aca avuga ati reka nkunguke, agaca ahunguka kandi ahunguka atabishaka.
Yewe ndi mpunzi sanzwe ndi umukenyezi aba ngahinduta. Bijanye n'ihunguka turiko turabona suko benshi bagenda banezerewe, bagenda barahura n'ibibazo bimwe bimwe, gusa kimwe gusa tubibayemwo uko nyene. Ingorane ya mbere dufise nta bintu dufise byo turyamako byarahetse, nta n'icyombo tugisigaranye twokoresha guduteke. Iyo hageze rero aho turimo turaronderera injyabana ucyura bidusombowa, hageze nubundi mu kuryama bikatugora, wagira utubazo tunaturiya bivanye no kunjya noneho byose bikacya bigorana kuko injya turonka muri make turazigihenguruka, ariko kubera yuko tuguma kunjya imwe abana bacya batugora, hagera kuzoja gupokera iyo njya abo bana nabo batakiyumvamo bikatugora ukuntu tworondera ibindi byo gukaba. Aho rero turahafise ikibazo cyane kandi ari kiriko kiranatuma benshi bahunguka kucuraba tijembo na nongaha ndahagwa n'ubundi ntahe byose n'imiruho gusa cuvuga ati nta sitakira umuvyimba reka ngende.
Kubwizo ngorane n'amabi yama yabasohoye ko uruko bukeye abasigaye mu nkambi bafise icyo basaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR.
Icyo nsaba UN na leta ya Tanzania modufata neza kuko twebwe nabonenye babibona ko birimo ibintu by'amafuti nyene bitari neza neza, aho bazobona amahoro abonetse neza gose nyene nibo nyine nibo bazaza kutubwira ati ni amahoro yabonetse Burundi ni mutahe.
Icyo dusaba twege tutarahunguka, dusaba yuko umutekano woboneka kugira tugende nk'ubu hataragera yuko natwe tugirane, erekana twebwe impunzi tutabona yuko amahoro ariho ngaha nitwohaguma kubera tuvuga ati hose ngo barapfa.
Ikindi dusaba UN ni uko yotworohereza mu kuronka ubuzima bwiza mu bijyanye n'ifungurwa, ukuntu twoza turaronka ibikoresho bikwiye, uburyamo bukwiye, kuko nk'ibyo twagiye turaronka kuva dushitse ubu byaraduheranye, ubu ntidusigaye turonka n'icyo twojyamako cyangwa nk'icyo twokwifuka.
Mu mpera z'ukwezi guhera kwa 11 y'umwaka w'2020 umuyobozi yashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cya Tanzania Bwana Sudi Mwakibasi yarakoze inama zitandukanye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutaha. Igihugu cya Tanzania cyitwaza yuko mu Burundi amahoro yagarutse nyuma y'aho Perezida Evariste Ndayishimiye ahuriye na mugenzi we John Pombe Magufuli wa Tanzania mu ntara ya Kigoma, aho baganiriye iby'ubutunzi n'ibijyanye no gutahukana impunzi z'Abarundi.
Ninawasi nendeni kwa wingi mkajiandikishe mrudi ndimo kubinginga mugende kwiyandikisha ku bwinshi gusubira muhira kubera ntacho dufise tunyegeze makungu yose yarabonye ibyabaye mu Burundi ufise amaso nabwirwa ngora ntubeshanye yuko tuzobandanya kubana n'impunzi mu gihe ngorane zatumye muhunga zitakiriho ubu butumwa bwa leta ya Tanzania ubu butumwa bwa leta y'u Burundi nta mpungenge mfise kuri iki ndiko ndababwira
ujumbe huu ni wa serikali ya Tanzania na wa serikali ya Burundi sina mashaka na hiki ninachowaambia
ubitigiri vya nyuma byatanzwe na ASER mu kwezi kwa 10 uyu mwaka w'2020 impunzi z'abarundi zigiye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 150,000 mu nkambi ya Mutendere yasigaye mu barenga gato 27,000 nduta barenga gato 70,000 na Nyarugusu 50,000 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika
tugushimire Jovini Igisirikare cha Uganda chatangaje ko chatanguje itohoza ku basirikare bacu barasha abanyagihugu mu myerekano ya politiki yeruka kuba muri cyo gihugu abagera kuri 50 bakayigwamwo ivyo bije nyuma yahamashirahamwe itaho uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihugu no hanze yasavye ko hokogwa itohoza ryigenga kuri ubwo bwicanyi ababugizemo uruhara bakabihanirwa inkuru y'Idonido na Ignatius bahiza umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika ari Kampala muri Uganda
Ukurikije raporo y'igipolisi abantu 54 nibo bapfuye barashwe mu myigaragambyo yamaze gatatu mu mujyi wa Kampala n'indi mijyi mu gihugu yakurikiye ifatwa ry'umunyapolitike Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine uwo munyapolitike akimara gufatwa mu kwezi gushize imyigaragambyo hise yaduka mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane mu mujyi wa Kampala igisirikare n'igipolisi byahise binyanyagira muri iyo mijyi yose yaberagamo imyigaragambyo kugira ngo bihagarike ariko abarengera uburenganzira bwa kiremwa muntu banenze izo nzego z'umutekano bavuga ko zakoresheje ingufu zirenze mu kwihagarika byaviriyemo gutakaza ubuzima bw'inzirakarengane ukurikije imiryango umubare w'abishwe urenze uwo polisi itangaza avugana n'abanyamakuru Uwungirije umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Lieutenant Colonel Deo Akiki yavuze ko batangije iperereza ku basirikare babo baba baragize uruhare muri ubwo bwicanyi bw'abaturage Turimo gufatanya n'igipolisi n'izindi nzego zitandukanye ndetse n'abaturage muri rusange kudufasha kumenya abasirikare bacu barenze ku murongo Raporo y'ibyabaye yerekana ko hari amakosa yakozwe ku ruhande rwacu Akazi kacu tugafitemo ubumenyi buhagije kandi tuzi aho tugomba kugarukira abakoze amakosa bagomba kuzayahanirwa. Mu ijambo yagejeje ku banyagihugu nyuma y'iyo myigaragambyo umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yavuze ko haba hari amakosa inzego zishinzwe umutekano zakoze yaviriyemo icwa ry'inzirakarengane ariko ko umubare munini wabiciwe muri iyo myigaragambyo ari uw'abigaragambyi bagerageje kurwanya inzego z'umutekano anizeza ko leta izatanga indishyi ku nzira karengane zayiguyemo
Unfortunately 54 people died in this confusion 32 of the
ati icyakababaro abantu 54 bapfiriye muri iyo midugararo 32 kubapfuye barabigaragambyi bagerageje kurwanya abashinzwe umutekano ukurikije raporo ya polisi leta izatanga indishyi kuri abo bose bishwe ariko batari mu myigaragambyo bakicwa n'amasasu yataye inzira ariko ntabwo izatanga indishyi kubishwe bagerageza kurwanya inzego zishinzwe umutekano abatakaje ibyabo bafite gihamya nabo bazishurwa
government will also compensate those who lost their properties if it can be verified
Imirimbanyi z'uburenganzira bwa kiremwa muntu zanenze ico Perezida Museveni yatangaje cyo gutanga indishyi zivuga ko ababigizemo uruhare bakagombye kubanza gukirwa imanza bakanahanirwa ibyaha byabo kandi iyo ndishyi ikagenwa n'inkiko atari Perezida ubwe ni muri urwo rwego ishyirahamwe n'igihugu ryabunganira abandi mu mategeko Uganda Law Society rivuga ko rizafasha imiryango y'abishwe kugeza ibirego byabo mu butabera no kuyiburanira Fiona Wall ni perezida w'iryo shyirahamwe.
And the beautiful thing with the Human Rights Enforcement Act is that it
ati ikiza nuko ubu ngubu amategeko areba uburenganzira bwa kiremwa muntu yemerera iburanishwa ryihariye ry'abashinzwe umutekano kubita ibyabo barenga ku mategeko. Mbere bakingirwa ikibaba na leta kuko niyo umuntu yashoboraga kurega yonyine kubera ibikorwa by'abashinzwe umutekano. igisirikare n'igipolisi tubihaye amahirwe kugira ngo bihane abakozi babyo, ariko bidakozwe tugiye gufatanya n'imiryango y'abatakaje babo kugera ku butabera. Turasaba abaturage kuduha amakuru yose n'ibimenyetso baba bafite kugira ngo bizadufashe gukurikirana ababigizemo uruhare dukiye mu butabera. Ku rundi ruhande, imiryango mpuzamahanga itandukanye, ishyirahamwe ry'ibihugu by'Uburayi hamwe na Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika byamaganye ubwo bwicanyi hamwe n'irindi kandamizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ryakorewe abaturage muri iyo myigaragambyo. Elliot Angel, umushingamateka muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, we yaraye yandikiye bamwe mu bayobozi bakuru b'iyo leta gukurikiranira hafi icyo yise ikandamizwa ry'uburenganzira bwa muntu rikabije muri Uganda. Atanga ingero z'ubwicanyi kuva mu wa 2016, avuga ko bwagiye bukorwa na leta ku baturage, anasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zakongera gusuzuma ubufatanye bwazo na Uganda, cyane cyane mu nkunga zihaye iki gihugu z'ibikorwa by'iterambere hamwe n'umutekano. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Naha makuru y'aka kanya agarukiye, mwakoze kugumana natwe. Dusezeranire ku ijambo ry'intangamarara riwashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Minsi 16 hagati y'umunsi mpuzamahanga wahariwe kurandura urugomo rukorerwa abagore wizihizwa tariki 25 z'ukwezi kwa 11, n'umunsi w'uburenganzira bwa muntu uhimbazwa tariki ya 10 y'ukwezi kwa 12, yagenewe gukangurira abantu mu mpande zose z'isi ibyerekeye urugomo rushingiye ku gitsina no kubahuriza hamwe aho bari hose ku isi kubirebana no guharanira impinduka igamije kurwanya urwo rugomo. Urugomo rukorerwa abagore rwambuka imipaka rukanarenga n'imico. Umugore umwe muri batatu ahura n'urugomo rushingiye ku gitsina mu buzima bwe. Ikibabaje nuko uwo mubare wazamutse mu bihe by'icyorezo cya COVID-19, nk'uko uri mu mwanya wungirije mu buyobozi bw'ikigo cya Amerika cyita ku majyambere mpuzamahanga USAID, John Barsa abivuga. Akomeza avuga ko abafatanyabikorwa ba USAID babonye ko urugomo rukorerwa abagore n'abakobwa rwiyongereye mu bihe byaguma mu rugo byahinduye imibereho yabo, nuko batabasha kugera ku biribwa n'ibindi byangombwa birushaho gukomera. USAID hashize igihe kirekire yemera kamaro ko guhangana n'uburyo butandukanye urwo rugomo rukorwamo rugira ingaruka mu bushobozi bw'abagore bwo kwiteza imbere n'intambwe ikomeye batera mu buzima bwabo. Barsa yagize ati, ku buyobozi bwa Trump, USAID yongereye ubufatanye bwacu n'imiryango itabogamiye kuri leta, amatsinda y'abagore, amasosiyete yigenga hamwe n'inzego za leta mu gushyira mu bikorwa gahunda zihamye no kongera ubukangurambaga no gukumira ingaruka z'urugomo rukorerwa abagore. Urugero, binyuze muri programu za Amerika zifasha abagore izijyanye n'amahoro n'umutekano, harakorwa ku buryo abagore n'abakobwa barindwa urugomo, gukoreshwa ibidakwiye no guhohoterwa. Ibi binyura mu bikorwa byagenewe iterambere n'inkunga yagenewe kwita ku kiremwamuntu. Kuva mu 2017, USAID yafashije abagore bagera mu 70,000 mu bikorwa byo kubaka inkingi z'amahoro mu buvuzi bw'ibihe bikomeye, kubahumuriza no kubashyigikira kugira ngo batekane, mu bikorwa bijyanye n'ubutabera n'inkunga mu rwego rw'ubukungu kuri miliyoni 6 z'abarokotse urugomo rushingiye ku gitsina. Cyakora inzira iracyari ndende kubera ko urugomo rushingiye ku gitsina akenshi rufatwa nk'ibintu bisanzwe muri sosiyete zimwe na zimwe. Ni ibintu bigaragaza ugutsindwa kw'imiryango na za guverinoma bitemera kandi ngo bihe agaciro uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku bagore n'abakobwa. Niyo mpamvu hasabwe igikorwa cy'iminsi 16 cyo kurwanya urugomo rushingiye ku gitsina, igikorwa gifite akamaro kanini cyane cyo kurandura urwo rugomo. Baracana urumuri rugaragaza iki kibazo n'ingamba za politiki hamwe n'ibikorwa bituma iki kibazo kibaho. Twese dufite uruhare mu gusezerera urugomo rukorerwa abagore, kurwanya ingaruka mbi rugira ku bantu ku giti cyabo, ku miryango n'aho ituye. Dufite kandi inshingano mu guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyose, nk'uko Barsa mu buyobozi bwa USAID abivuga. Agira kandi ati, muri iyo minsi 16 ndetse na buri munsi, USAID yifatanije mu kubumbatira uburenganzira budakuka bw'umugore n'umukobwa bwo guhabwa agaciro ke, kubahwa no gufatwa mu buryo bukurikije amategeko mu mpande zose z'isi.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.